Muri raporo ngaruka mwaka yashizwe habona n'ishyirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Orcom kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru byagarutse ahanini ku mafaranga yanyurujwe ndetse anasesagurwa n'ibisata bijejwe gutanga amasoko ya leta mu Burundi. Ibyo dukesha abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Burundi. Ku bw'userukira Orcom Gabriel Rufyiri avuga ko mu madosiye makuru makuru yakoreweho ubushakashatsi habonekamo yo kujya ibiturire gusesagura amatungo ya leta no kunyuruza amatungo y'igihugu. Kubyerekeye inyuruzwa ry'aya mafaranga arenga miliyari amajana ane z'amarundi, n'uvuga uruhare rw'uyu umwe n'amazina y'abavugwamwo muri iryo nyuruzwa n'isesagurwa ryayo, kuko byose biri muri raporo twakoze. Gusa sinshimye kuvuga izina rimwe ngo ndeke irindi, kuko ko barakarenganya gusa barazwi. Gusa icyo mukeneye ni kumenya abavugwa muri iryo nyuruzwa ry'amatungo ya leta, harimo abakozi ba leta bakuru bakuru bifatanyije n'abadandaza b'Abarundi hamwe n'abanyamahanga bakunze gutsindira amasoko. Leta itegerezwa kuduha inyishu umuco w'ibyo bibazo byose dufite, kuko itunga ridasiguritse ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twarumvise ko ari ishyirahamwe ry'Abarusiya ryahawe isoko, ariko nta muco urimwo. Umukuru wa Orcom yagarutse kandi ku gifungo kiri mu itangwa ry'isoko yo gucukura ubutare bwa Nikele y'Umusongati, ahavuga ko ibibanziriza icukurwa ry'ubutare atana kimwe kirakogwa nko gushiraho ibarabara ry'indarayi. Ishyirahamwe rihingura ubutare ndetse n'umuyaga nkuba avuga ko udakwiye. Leta itegereza kuduha inyishu umuco kuri ibyo bibazo byose dufite, kuko itunga ridasiguritse ari icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twarumvise ko ari ishyirahamwe ry'Abarusiya ryahawe isoko, ariko nta muco urimwo. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera inzego zitandukanye mu Burundi ngo zigire icyo zishikiriza kuri iyi raporo yashyizwe hanze n'ishyirahamwe Orcom, ntibabasha kuboneka. Gusa ishyirahamwe Orcom risaba ko inzego zijejwe kugenzura ibikorwa bya leta mu Burundi ko zokora amatohoza akwiye kuri aya mafaranga aboneka ko yanyurujwe. Akaba yavuzemo ubugenzuzi bukuru bwa leta, abashingamateka, sentare nkuru ishinzwe kubahiriza amatungo ya leta, ibiro by'umuhuza w'Abarundi n'ubutungane muri rusange. Iyi raporo kandi yagejejwe ku bamenyeshamakuru inashyirwa hanze kuri uyu munsi, yerekanye ko mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu mwaka w'2022 ushyira w'2023 harimo yataboneka yazova angana na $500,000 z'amadolari ya Amerika. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.